imwumva neradijwe rya America vugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya makuru duhera kuye hirya no hino ku isi tugezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Jeffrey, reka tuyahere kuri iyi nkuru ku Burundi. Ubutungane bw'u Burundi bwagiriza abantu batari bake barimwo Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD, François Nyamoya umunyamabanga mukuru wo mugambwe, hamwe na Marguerite Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom ko aribo bari nyuma y'ibitero by'amagrenade amazi iminsi aterwa mu gisagara cya Bujumbura. Umushikiriza amazi mukuru wa Repubulika yatangaje ejo ku munsi wa gatatu kwabo bantu barungikiwe imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo kwa gatatu nyene I Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi, Sylvestre Nyandwi yaremeje ko amatohoza ya mbere yerekanye ko ari bitero by'iterabwoba. Yamenyesheje ko Parke Nkuru y'igihugu yaciye yugurura dosiye y'urubanza kuri abo bantu. Yamara umwe muri abo bagirizwa, François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD atavuga rumwe na leta y'u Burundi, ariyamiriza yivuye inyuma ivyo bagirizwa n'ubutungane bw'u Burundi. Inkuru iramvuye ni mu makuru akurikira. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barafashe umunyamahanga bavuga ko ari umwenegihugu wa Jordania yariko arigisha abarobere ba ADF ingene bakoresha indege za drone zitagira umudereva. Aya makuru yavuye muri leta ejo ku munsi wa gatatu. Uwo mugabo yafatiwe muri Beni, akarere ko mu buseruko bwa Congo karangwamo umutekano muke. Yaciye atwagwa I Kinshasa kubarizwayo nk'uko Patrick Muyaya avugira leta yabivuze. Muri Afrika kandi abantu baharurwa mu bihumbi bitatu barihereje amabarabara ku murwa mukuru wa Mali mu myiyerekano ejo ku munsi wa gatatu. Iyo myiyerekano yari itumbereye kwerekana ko bifatanije n'ubutegetsi bwa gisirikare mu kwamirira kure abanyamahanga bivanga mu by'icyo gihugu. Iyi myiyerekano ibaye mu gihe umusirikare arongoye Mali, Colonel Assimi Goita, ahanganye n'amakungu ariko aramuremera amusaba guhagarika gusinya amasezerano ni kompanyi y'Uburusiya yigenga Wagner icungera umutekano. Ubufaransa bwahoze bukoloniza Mali kandi bufise ibihumbi by'abasirikare muri icyo gihugu bwaragabishije ko buteye kubiri n'isinywa ry'ayo masezerano. Ni nyuma yaho ibimenyeshamakuru bitangarije ko Mali iri hafi yo guha akazi abacangero igihumbi biyo sosiyete Wagner muri uku kwezi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haratanguye ejo kwa gatatu gutahukanwa n'indege ku bwinshi abimukira bamuka muri Haiti bari muri Leta ya Texas. Abanyi Haiti bagereranywa hafi ibihumbi 14 barashwaye igisakara cya Del Rio cya Texas bavuye muri Mexique. Benshi muri bo bari bamaze igihe muri Chili, Brazil hamwe no mu bindi bihugu byo mu manuko bwa Amerika inyuma ya nyamugigima yateye Haiti mu 2010. Kuva ku munsi w'Imana barenga igihumbi baramaze gusubizwa muri Haiti, aho benshi muri bo bari bamaze imyaka irenga 10 batahonyoza ikirenge. Tukiringa muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaratangaje ejo ku munsi wa gatatu kuzogura izindi miliyoni 500,000 z'amadoze ya COVID-19 zizohabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu mwaka uza. Amerika yaheruka kwemera gutanga izindi doze zirenga imiliyoni 500,000 zakozwe n'amahinguriro Pfizer hamwe na BioNTech ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nyene. Izi nshancho nshasha Amerika yemeye kuzotanga zishiye zishikana igitigiri cy'umuriyaridi Amerika imaze kwemera kuzogurira ibindi bihugu.
Aloyce Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze nanone mu makuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afrika. Abarundi mu nkambi ya Lusenda mu burasirazuba bwa Kongo zongiye gura n'ikibazo cy'inzara.
Udufaranga barampaye kwa rasio twaheze kera. Baza kutuduha twamaze kugera mu madeni. Maho tugwereza ugacongera ukishura. Nundi ugasubira muri yanzara kandi.
Abo ni bamwe mu barundi bacumbikiwe mu nkambi ya Lusenda mu burasirazuba bwa Kongo. Mu Rwanda ho abacuruzi bishimiye ko leta yadohoye kuri zimwe mu ngamba zo kwirinda COVID-19 zatumaga batabasha gukora. Naho mu Burundi Francine Niyonsaba uzwi mu mikino yo kwiruka ku maguru ejo yatahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero 2000 mu gihe gito ku isi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya tugumane. Igitutu gikomeje gushyirwa kuri leta y'Ububiligi ngo igire ikikora nyuma yaho Paul Rusesabagina wamenyekanye muri filime Hotel Rwanda akatiwe gufunga imyaka 25 n'ubutabera bw'u Rwanda. Abanyapolitiki barimo bamwe mu badepite b'Ababiligi barasaba ko igihugu cyabo cyahagarika inkunga cyatangaga mu iterambere ry'u Rwanda mu rwego rwo kurwihaniza. Inkuru tugezweho na Temistocle Mutijima.
Ibyatangajwe n'abo badepite barimo abo ku ruhande rwa guverinoma ndetse n'abo ku rutavuga rumwe nayo nk'uwitwa Vuter de Vrind wo mu ishyaka riharanira kurengera ibiduki kije byatangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru The Morgan. Mu ntangiriro y'iki cyumweru u Rwanda rwamaganye cyo rwise agasuzuguro ku Bubiligi ku rwego rw'ubutabera bwarwo. Imvano y'ibyo ni amagambo yatangajwe na Madame Sophie Vilmes, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi ku ikatirwa rya Paul Rusesabagina. Urukiko rw'u Rwanda rwamukatiye imyaka 25 y'igifungo kubera ibyaha by'iterabwoba rwamuhamije. Ikinyamakuru The Morgan cyashingiye ku mpungenge z'abo badepite z'uko Rusesabagina yafashwe akaburanishwa gitanga urugero rw'umukobwa Rusesabagina wumvirijwe hakoreshejwe akamashuka Pegasus gatata igihe yaganiraga na Madame Vilmes, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi. Nibwo cyanditse kiti leta yacu ibyira birambiwe. Nyuma y'igitutu cya diplomasi mu buryo bw'ibanga, Madame Vilmes ku wa mbere yatangaje ku mugaragaro ko Rusesabagina atabonye ubutabera buboneye. Mu biganiro byacu twavuze ko yari yatangaje ko icyo kibazo azakiganiraho na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta uri New York aho yitabiriye inteko rusange ya Runi ari ku butegetsi bw'u Rwanda bwahise buburizamo iyo nama. Depite Vuter de Vrind usanzwe ari n'umuyobozi w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije yabwiye The Morgan ati kiriya cyemezo ni igitutsi ku gihugu cyacu, ni ikimenyetso ko hakwiye gusubirwamo ibijyanye n'inkunga itangwa ku iterambere ry'u Rwanda. Ahari byatuma twongera igitutu ku butegetsi muri ubwo buryo ariko bigakorwa bitagize ingaruka ku baturage ubwabo. Hakurikijwe imibare igaragazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi, u Rwanda n'Ububiligi byasinyanye amasezerano y'inkunga ku iterambere afite agaciro ka miliyoni 130 z'amayero. Muri uyu mwaka gusa Ububiligi buteganya kuzatanga angana na miliyoni 20. Depite Els Van Hoff ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko y'Ububiligi yatangarije The Morgan ati kubera iki twakomeza gushyigikira imikorere nk'iriya, byanze bikunze hagomba kuba ingaruka. Ni igitekerezo cyashimangiwe kandi na mugenzi we Depite Guedel Rickens, impuguke mu bibazo mpuzamahanga wo mu ishyaka Open VRD, wagize ati duhagarika inkunga twahaga u Rwanda tugomba kwitonda ku buryo ingaruka zigera ku bantu ba nyabo zitageze ku baturage. Ibi nibyo batangarije ikinyamakuru The Morgan. Aba badepite bose kandi basaba ko hakomeza kongerwa igitutu mu bya diplomasi cyane ku rwego mpuzamahanga. Bunzemo bati hari icyizere ko ubutegetsi bwa Kigali buzisanga nta yandi mahitamo uretse kohereza Rusesabagina mu gihugu cyacu. Ikinyamakuru The Morgan kivuga ko ubu busabe buje mu gihe Madame Vilmes, minisitiri w'intebe wungirije icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ari ku gitutu cy'abamunenga ku myitwarire mu kibazo cya Rusesabagina. Guverinoma ya Madame Vilmes ishimangira ko yakunze gushyira imbere ibiganiro.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12:00 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Mu Rwanda leta yadohoye kuri bimwe mu byemezo byari byarafashwe mu rwego rwo kurwanya COVID-19. Ibyo birimo no kongera amasaha y'akazi yari yaragabanijwe byashimishije abatari bake. Gusa leta iraburira abaturage kutirara ngo barenge ku mabwiriza yo kwirinda. Asumutakabuyi nibyo atubwira.
Inama ya ministre yateranye kuri wa kabiri niyo yatangaje ko mu bikorwa byo komorewe kongera gukora n'utubari turimo. Ni nyuma y'amezi 18 abakoraga mu tubari bagenda batakamba munsi ku munsi bagaragaza ko ubuzima butaboroheye. Nubwo bari basanzwe batunzwe n'uwo murimo bishimiye kongera gukora, barasobanura ko bagifitemo imbogamizi.
Badushimishije, baturenze, gusa nuko nta bishoro twahombye. Ndi nuko mbona batubwira ngo turatangirana na za IBM dushora tugira gute. N'ibindi bibazo byo kutubwira ngo dukore amasuku, kandi isuku ni ngombwa, ariko baradusaba zasuku zirenze, kandi nta bushobozi bazi ko tumaze imyaka ingahe tudakora. Ugasanga ni ibibazo bikomeye, kandi icyo bashaka dukoreramo ntabwo zatworohera.
Mu yandi mavugururwa yabaye, hagaragaye ko amasaha yo kuba abaturage bageze mu ngo cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali yongerewe akava saa yine z'ijoro akagera saa tanu. N'ibyemezo byanyuze cyane abatuye mu mujyi wa Kigali biganjemo mu cyiciro giciriritse babaho bashakisha.
Buriya imirimo yafungaga nge nabaraga ko ifunga nka saa mbiri, kuko ibikorwa bimwe n'imwe hari biba byatangiye no gufunga. Nko muri karitsiye ndagiye sanze ahantu hose bafunga. Nk'urubyiruko wenda reka mbarirwo mvugira rwagiye rubura akazi, abakoraga mwatwo tubara benshi ntabwo babona akazi, akazi karahagaze. Iri hafi kuba imyaka ibiri COVID ije uwi mu ishuro ya mbere tubari dufunguye. Urubyiruko rero rwari rubayeho muri ubwo buzima, hari utarongeye kubona akandi kazi, bigiye gufasha kongera kubona akazi nanone.
Minisitiri w'ubuzima muganga Daniel Ngamije yasobanuye zimwe mu mpamvu zagendeweho horoshya ingamba zari zisanzwe zigenderwaho, zirimo kongera amasaha y'akazi mu mujyi.
Wari abarwayi ugiye ugabanuka ku munsi, twajyaga twakira abarwayi muri mu ivuriro rya Kanyinya ryarafunzwe, ubu ngo abarwayi bose abari basigaye bakiya twabajyanye mu bitaro bya Nyarugenge na Gatenga. Nuko bivuze yuko umubare w'abarwayi ugiye ugabanuka mu buryo bufatika. Twapimye abantu basaga 5,000, muri abo bantu 5,000 twabonyemo abantu 20 gusa bagaragayeho ubwandu bwa COVID. Bivuze yuko ku bantu twasuzumye nyine twabonyemo 0.4 bafite ubwandu, kandi mu kwezi kwa karindwi igihe COVID yari imeze nabi mu mujyi wa Kigali twari twarakoze nanone mu bushakashatsi nk'ubwo ngubwo tubona 5%.
Hari abasanga koroshya ibyemezo byari biriho bigiye kubaha akanya ko kongera kwinezeza nk'uko byahoze mbere ya COVID.
Kugira ngo abantu bose bafite ibyishimo by'umwihariko nge, iyo urebye umwaka kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize kugeza muri uku kwezi kwa cyenda, abantu bahura no gufunga, amasaha yo gukora ari make, n'ubuzima bwahagaze kuko banyakabyizi abantu beshwaho nuko basohotse babikeneye akamasaha yo gukora wa menshi. Ndetse byageze ku rwego abantu bakunda no gufata ku gacupa baraye baselebra.
Abayobozi bavuga ko gufungura ibikorwa bimwe na bimwe ndetse no kongera amasaha yo gukora bitavuze ko COVID yarangiye. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Tabazi Jean Marie Vianney na ministre w'ubuzima bumvikanije ko COVID-19 ntawe irajya.
Koroshya ingamba ntabwo bivuga ko icyorezo kidahari, n'abikingije bakumva ko bitarangiye. Ikindi baguma no kuzirikana ko abantu bose batarakingirwa, ndetse n'umujyi wa Kigali nubwo twakingiye abantu benshi ariko bari hasi imyaka 18 ntabwo barakingirwa.
COVID ihunda kwihinduranya. Hambere twavugaga Delta, hari n'ubundi bwoko bwihinduranya butangiye kugaragara mu bindi bihugu, harimo ubwoko bwitwa C1.2, nabwo bigaragara ko bushobora kuzaza bukaze. Indwara iracyahari.
Nubwo amasaha y'akazi yongerewe mu mujyi wa Kigali, mu tundi duce tw'igihugu ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Cyakora mu turere twa Gicumbi, Karongi, Kirehe, Ngoma na Nyagatare, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko utu turere dufite imibare iri hejuru kurusha utundi, ho ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ingamba zatangajwe zizatangira gushyirwa mu bikorwa guhera kuri uyu wa kane. Asumutakabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Impunzi z'abarundi zigera kuri 70 zaraye zirekuwe nyuma yaho zarangirije ibihano zari zarafatiwe n'abashinzwe umutekano muri Tanzania zari zifungiye muri kasho ya polisi ya komine Kibondo. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin.
Izo mpunzi zari zimaze ikiringo cy'amezi atandatu mu gasho zifunzwe kubera amakosa atandukanye harimo kwagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Kuri biro y'igipolisi twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo ariko baritegura gusubira mu nkambi. Basiguriye Ijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zituma bafungwa.
Kagira nk'uko ugasanga ngo baraje ngo nibisuma ntitumenye iyo bivuye kandi ubwo nta n'ikigwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nkuko tugasanga barimo baratwagiriza ibintu by'igwanisho kandi hano igipolisi kirahari gisungusungu kirahari mugabo nk'ivyo byose bakagira iki bakaduha bakaduta kw'amakese kandi turevye ivyo byose bivana na gahohotero turimo turagira iki turimo turabona
nkami narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora amuhambi kubera usanga kunje badupokereza nta mahera turonka yo kwisaidia nk'ubuje mfise umugore afise imbanyi nawe nabuza amahera kumugurira igitenge kubera na umugenzi ambira ngo harumuga afisi kazi hegereye inkambi nyene naringiye nyene guca amahera nakora bibiri ku munsi ndabona ati kweri ubuzima umugenzi nabe tirekanze gukora yo ku munsi nta
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka
icyo twosaba UN n'abajeje umutekano ko basaba yuko abo bantu baze baratwara ubukesikesi kuntuzenya ku gipolisi aho bonyene baze bishikire kuwo muntu bahashike barabe ingo amatatu bafitaniye nabo bantu siyo ngo baze baratwara amakesi.
Umuyobozi w'igipolisi muri komine Kibondo bwana Simon Mwakalinga mu kiganiro yahaye abanyamakuru yaseguye ko muri bo abagabo ari 75 n'umukenyezi umwe yemeza ko mu gasho hasigayemo abarenga gato 50 atararangiza ibihano bafatiwe. Izo mpunzi zatawe muri yombi mu ntango z'umwaka turimwo w'2021 aho benshi muri bo basanganywe makosa y'ubusuma guhohotera abakenyezi guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi.
Walioko magereza na jumla ya wafungwa
abari mu gasho ibitigiri ni 77 amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko
mengine ambayo ni kawaida katika jamii. Unajua tuna kambi ziko hapa, kwa hiyo hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini.
Bwana Mwakalinga amagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira babe mu buzima bwo mu buhungiro atankomanzi.
Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji.
Urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranyi abo dufashe duca bafunga ngira abandi bamenyereho. Ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ariko se murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza. Buri gihugu gifise amategeko yacyo n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko.
Kama wa Tanzania kuna mipaka kwenye swala zima la ukimbizi.
Abafatirwa ibihano kenshi bacibwa kiringo cy'amezi atandatu mu gasho. Iyo bamaze igifungo basubizwa mu nkambi kubandanya no zima bwo mu buhungiro. Abakeneye gutaha mu Burundi nabo baratahanwa iyo binyuze mu nzira zitaganwa n'amategeko. Urukumwa kutashe ara barafungwa barenga gato jana mirongo ibiri bitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo bagirizwa amakosa atandukanye mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi naho benshi muri bo bidoga yuko bafungirwa ubusa babatinyisha kugira bahunguke ku bwinshi kuva komine Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cha Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve muri Tanzania tuje muri Republika ya Demokrasia ya Kongo impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu zongeye kugira ikibazo kibiribwa nyuma ya meza abiri zidahabwa igeno ry'amafaranga buri kwezi bahahisha. Ubusanzwe bayahabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uraho muri Kongo.
Iki kibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 kigaragarira buri wese uyigana, kuko uramukije zimwe mu mpunzi zikubwira yuko zifite indenga, inzindi nazo uhura nazo zigiye guhingiririza cyangwa gutwika amakara kugira ngo zibone amafaranga yo kugura ibifungurwa by'abana. Nahayo Dorothy ni umugore uri muri inkambi ya Rusenda. Twamusanzwe n'umukobwa wo muri village ya mbere bari guhata imyumbati yo kugaburira abana.
Turi gusonya imbati iterera kubera dushonje. Mwe imbati na soromye yari kuzera mu kwezi kwa 12. Niye ari kubona ite mukazi ku 12 nasoye mukunde ku 12 imaze umwaka niho ubu tubutanguye kukura kamwe kamugira ngo wundi usigare uvyibuhe. Eh ariko rabo tutsemye mukaka ngaha ubu se mukuko cyende. Eh nanumba no nyene none kubera iki kura nagira ibyo wonje udufaranga bamaye ngo ntwarasiyo twaheze kera baza kutuduha kamaze kugera mu madeni wa batugwereza ugacongera ukishura none ugasubira muri yanzara kandi
mwari mumaze igihe cy'imudapokera
turamaze amezi abiri umva amezi abiri urumva baba yaguhaye wabatevye wagiye mu madeni.
Muhawe n'Imana Aline ni umubyeyi ufite abana b'impanga yadusobanuriye ko kuva mu gitondo atarafungura bitewe n'uko nta bifungurwa afite mu rugo iwe.
Indenganye ne nta madeni tuzofa tuvuyemwo kuko bayazana twamajije kuyigura n'abanyagihugu bamajije kuyiguranako.
Turi kumwe nawe ahanga nose abana biriya ni biki bari kurya hariya
irya n'imyembe bavuye gutoroza kugira banywesha amazi.
Kubera iyi nzara iri muri iyi nkambi zimwe mu mpunzi zijya hanze y'iyi nkambi guca ingero kugira ngo zibone icyo zigaburira imiryango yazo. Muri ibi bihe PAM yatinze guhiza impunzi inkunga y'ibiribwa
ngira ngo njye ndagenda nkakoresha amaboko umuntu akampereza igipatane nkagenda nkamukorera cyangwa akampereza yabukozi nkagenda nkamukorera amakampembe bya 2005 hama abana bakabona kurarira.
Ariko none nabonye wanditse twumva ati hanze ubu
twumva ati narwanitse nyene kuko narakoze mujya tayibampa ndagenda ndakota ikare ikare nyene ndayirima mu twumva ati nitwe twuntu mpaye ndasoroma
wo kugira ngo abana bagire kubigenza gutyo
wanga nyene kubera nyene umugenzi nyene ariruka akaza gucutukara kaze nibaze tukarara turi. We wagira shafi tutubara kagira jana n'abana bakagenda bakaronka make yaba kazana nyene tukaje
mwacu dukara mu gatete
tukaronka 2005 gucyo umuntu akarara ari nta kindi nta ko nyene tubayeho tu
kwagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ishiramwe rya PAM kuri iki kibazo kijyanye no gutinda guhiza impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa ntibyadukundira. Ariko umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu Rusenda Bishemeye Jimmy avuga yuko ashize ibyumweru bibiri PAM babwiye yuko igiye gutanga amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi ariko kugeza kuri uyu wa gatatu ikaba itarayatanga. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye
iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuve mu Republika Demokrasia ya Kongo tuje mu Burundi. Umurundi kazi Francine Niyonsaba uzwi mu mikino yo kwiruka ku maguru yagarutse mu Burundi ejo avuye mu marushanwa mpuzamahanga yatahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero 2000 mu gihe gito ku isi. Yakiriwe n'imbaga y'abaturage benshi i Bujumbura. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira.
Amateka n'umugisha ku Burundi. Iki gikombe mubona igikombe itashe ubwambere mu gihugu cy'u Burundi.
Woni Francine Niyonsaba munonotse mu Burundi kazi gihe yaratahutse mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari akikijwe n'umubyeyi nyina mubyara mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana n'abandi bategetsi. Yagarutse ku mateka yandikishije muri ameza aheze yibutsa ko ari iteka ku gihugu cyose.
Aho nahereye mu gihugu cya Amerika nkahatsinda metero 3,200 birengako, nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa nkakoze 3,000, nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane gira gatanu mu myanya nyaruka ku isi. Nkavaho nkajya mu gihugu cy'Ububirigi nkatsinda iyo metero 5 kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka. Sinagaruke ngaho naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise, aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda nkarukondera amanota ashobora kumushikana muri finale kugira ngo mpiganigwe iki gikombe mubona igikombe itashe ubwambere mu gihugu cy'u Burundi. Natsinze ku 5,000 akaba ari gikombe kidasanzwe itashe ubwambere mu gihugu cy'u Burundi.
Nacyo gikombe ari ryambere gitashe mu Burundi haragaheta umwanya wa mbere ko kugeza ubu ku isi yose mu mahiganwa y'imetero 2,000. Niyonsaba yabonye muri iyo nsinzi hage n'inkino zihuza abantu.
Sinahagarukiye ngaho, naciye ngenda mu gihugu cya Croatia, aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake, aho nashoboye kugira umwanya wa mbere. Ubu umurundi kazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000, aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ibyijana 56. Ibyo ntibyarwo bibeho ngaha ku isi. Ni koko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa u Burundi. Ndagihwe cyane n'umunezero ntafise ko nogaragaza kuko intsinzi yiwanje nayibonye mwo ibintu byinshi. Nabonye abarundi batwenga bose yaba bari ngaha mu Burundi abari mu mahanga. Ndumva yuko nakoze bidasanzwe nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi.
Nkuko yiyemereye ko akatabonetse byabonekeye no ku bantu izinzi baje kumusanganira bamwe babwirijwe ariko benshi ku bugombe bwabo. Kuva ku kibuga cy'indege ugaca ku mabarabara yinjira hagati mu gisagara cya Bujumbura, abato n'abakuru, abakenyezi n'abagabo, abakomeye n'aboroheje bari bagandagaje bamuha amashyi mu gihe yarengana ari mu modoka ari hejuru apepe yabaje kumwigina. Abandi bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Iyi Imana yuguruye ntawugara igitangaza cyabereye cyaboneka hano mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura bataza kumuha icyubahiro kuko Imana yaramudugije kuko Imana yamudugije ntawumusubiza hasi bose cyane cyane urwaruka rukura amaboko mu mpuzu.
Wabonye ko abarundi basigaye bakunda abakinyi bacu cyangwa basigaye bakunda abarundi babo. Niwe murundi wa mbere tubonye yarafise koroteje nk'iyo twabonye.
Turanizerwa cyane n'insinzi ya Francine Niyonsaba umwana wacu umwana twareze ateye iteka igihugu yerekanye yuko nabigeme bashoboye n'isi yose ibimenye.
Dufatiye ku mashusho yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi isinzi ry'abantu byakiriye Francine Niyonsaba ryaheruka kuboneka mu myaka y'ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahora arongoye Burundi yaje kwakirwa kenshi avuye kuzana ubushimwe mu bihugu bitandukanye harimo iz'imiryango rukristu canke abahora baja kwakira abakuru b'ibihugu byo mu karere bagendera igihugu nk'uko biherutse kuba umufasoni Suluhu Husamya Hassan arongoye Tanzania mu rugendo yagize mu gihugu cy'u Burundi kibanyi mu kwezi kw'indwi guheze. Imbere yuko atahuka umunonsi aturuka mu ntara y'urugimo buseruko yarakejwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu benshi hatibagiwe abategetsi barimo Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ubu bari mu rugendo muri Amerika bitabiriye inama ya ONU igira 76 y'abakuru b'ibihugu n'amaleta. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aneho dusoreje ayo muri aka kanya, turabashimira mwese gukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Gedeoni Cyubahiro niwe wamfashije kwegeranya aya makuru, yarahagarariwe na Edi Rwema, naho kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu izina rya bagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe.